mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM ijwi rya Amerika 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe byo muratwumva tankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Juri Yobora. Ikaze makuru yo kuno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana ni nahazwe. Ibihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya n'u Burundi mu kwezi kuza biratangura ibiganiro byo kuraba ingene ibihano uwo muryango wafatiye u Burundi kuva mu 2016 vyovanwaho.
Ambasadere rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure gukogwa.
Uyu ni Hassan Ngendakumana, umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi inyuma y'ibiganiro hagati y'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Munyoni na ambasaderi w'Ububirigi mu Burundi. Mu Burundi kandi havuga igitero cy'abitwaje ibirwanisho cahitanye abantu batandatu gikomeretsa bane mu ntara ya Kayanza. Ayo makuru arimo na yavugwa mu gisata c'impunzi turayarambura mu kanya. Amakuru tubafitiye turahera mu yagezo hirya nino ku isi duhereye ku mugabane wa Afrika, aho muri Mali abasirikare batembagaje ubutegetsi biteguriye kugena umukuru wa leta y'ifata kibanza izomara imyaka ibiri. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije arakomeza nino nkuru.
Abahinga mu vyerekeye ibibazo shingiro mu gihugu ca Mali uyu munsi ku gatanu bashikirije urwandiko ruvuga ko leta y'ifata kibanza izomara imyaka ibiri inyuma yaho habereye kudeta ya gisirikare. Ivyo biteko biri n'icifuzo c'ishirahamwe CDAO ryo mu bihugu byo muri Afrika y'umurengero yari ryasavye ko ico kiringo kitorenga umwaka umwe. Kudeta ya gisirikare yakuye ku butegetsi Perezida Ibrahim Boubacar Keita yaratumye iryo shirahamwe rifatira igihugu ca Mali ibihano bifatiye ku butunzi, kuko abategetsi barirongoye bashaka gutuza no gutesha inzira ya kudeta mu gushikira ubutegetsi. Abasirikare barongoye ishirahamwe CDAO bahaye abategetsi bagize kudeta gushika ku munsi wa kabiri kugira ngo bazowe bagenye umukuru w'igihugu bifata kibanza hamwe n'umushikiranganji wa mbere. Abanyapolitike wo mu gihugu ca Mali bamwe yamwe hamwe n'abategetsi barongoye ishirahamwe CDAO barasavye bashimitse ko umukuru wa leta y'ifata kibanza yoba umusivile yamara abo bahinga banonosoye bwirizwa shingiro. Bavuga ko uyu mutegetsi ashobora kuba umusivile canke akaba umusirikare.
Tugume ku mugabane wa Afrika uvugwamo imyuzure yagize ingaruka ku bantu barenga 760,000 mu burengerazuba bw'uyo mugabane no hagati yawo. Ejo ni Mukankusi aratubwira uko vyifashe.
Umunyeshuri w'umunyanigeri Hakim Abdu byabaye ngombwa ko afata ubwato buri gihe kugira ngo agere ku ishuri kuvaho amazi yuzuriye mu muhanda ujya kuri kaminuza yo mu murwa mukuru Niamey. Abdu numwe mu bantu 760,000 bakozweho bikomeye n'imyuzuri kaze yabaye muri ibyumweru bike bishize mu bice bimwe bya Afrika y'uburengerazuba no hagati. Imyuzuri iramenyerewe mu bihe by'imvura, cyakora muri iyi myaka ya vuba ihindagurika ry'ibihe, ubutaka bugenda buhinduka n'ingamba zidahwitse zijyanye n'imiturire mu mijyi byatumye hakunda kuba amakuba. Uko imijyi yagutse vuba na vuba yageragezaga guhangana n'imvura nyinshi yaguye mu buryo budasanzwe. Burkina Faso, Cameroon, Chad, Ghana, Niger, Mali, Nigeria, Repubulika ya Congo na Senegal ni bimwe mu bihugu byakubititse muri uyu mwaka. Abantu 111 bahasize ubuzima nk'uko imibare y'ibiro bihuza ibikorwa by'ubutabazi bya ONU OCHA ibivuga. Umuyobozi wa OCHA ushinzwe uburengerazuba na Afrika yo hagati Julie Boulanger avuga ko mu gihe hitezwe indi mvura by'umwihariko muri Afrika yo hagati binitezwe ko ibintu bizarushaho kudogera.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru agezweho hirya nino ku isi bahejeje kudushikiriza. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu gisata c'umutekano. Abantu batandatu mu ijoro ry'uno wa kane baragandaguwe n'abantu bitwaje ibirwanisho bataramenyekana muri komini Matongo y'intara ya Kayanza. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Muri abo bishwe harimo abagabo bane n'abana babiri biga mu ishuri shingiro. Abo bakoze iryo bara bakaba bagiye batwaye n'umuntu umwe. Bariko barasubira inyuma bagana ikibira nk'uko amajwi y'Amerika rikura hi Matonga bivuga. bagiye barasahura mu mabutike yo kuri umutumba wa Nyarumanga. Buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remikisha hayo mu nama yagirishije abanyagihugu bo ku mutumba Nyarumanga aho haraye haguye iryo bara yasavye abanyagihugu gufatana mu nda umwansi bakamwamirira kure. Amajwi yiwe tukaba tuyakesha radio y'igihugu.
Ijambo ry'ihumure nuko abanyagihugu gutekana kandi barazi apfuye urupfu habamarira ariko turabahojeje bashyira umutima mu nda hanyuma bafatane mu nda bacanemwo bose babungabunge amara y'umutekano bari kumwe yanyazimwe gitwe n'abajejwe umutekano ab'ubutungane ntwaro hamwe nabo bayikomeze rwose hama bakomeze ya makomite y'imitwe ya sekirite atana n'umwe avuyemo kugira ngo umwatsi natwe kurusha amajyaho bamwe mu gihugu utangiye inkuru mu gihe abonye ntibagenda neza cyangwa abonye umuntu yiketse adasanga ari we mwaba karere.
Mwamenya ko mu ndwi iheze aho nyene Nyarumanga hishwe abantu babiri umugabo n'umugore wiwe nabo nyene bishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bataramenyekana. Mu Rumonge naho mu bumanuko bw'u Burundi abasirikare bacungira ikiyaga Tanganyika nko mu gihe cy'isaha icumi z'umuhingamo baraturiye ubwato bubiri bw'abarovyi abantu barorera. Mu gihe y'amasaha abarovyi baba bariko binjira mu kiyaga baja mu mirimo yabo abasirikare babonye ubwato buje bupakiye abantu baca barabuhagarika. Abantu barimwo uko ari umunani bagizwe n'abarovyi nk'uko amajwi ijwi rya Amerika rikura aho mu Rumonge bimenyesha baciye bafatwa baja gufungirwa muri komisariya ya gipolisi ya Rumonge. Babiri muri bo bajanywe kubarizwa mu iperereza kuko biketswe ko ari abagwanyi nk'uko ayo makuru abandanya bimenyesha. Abarovyi bavuganye na radio ijwi rya Amerika ariko batashimye gutanga amajwi yabo bamenyesha ko batabona uko bagiye kubaho. Bamenyesha ko bari bamaze indwi zibiri bataroba kubera ibibazo by'umutekano mu kiyaga Tanganyika igikorwa cyari cyasubiriye gutangura ku wa mbere w'inondwi turimwo. Pacifique Ninahazwe yanonosoye amategeko akaba ari mu baharanira agateka kazi na muntu yamenyesheje ijwi rya Amerika ko ivyo vyakozwe n'abo basirikare ari ivyaha bikomeye bakwiye kubazwa abo banyagihugu bagatunganirizwa mu gihe atacaco bagira.
Twari gushobora kumva iyo abasirikare bavuga bati ubu bwato bwari buje burimwo abagwanyi baraheza baratura turishurana buca burashya turiko turarasana, ariko kuba bafashe abasanzwe bakorera muri ubwo bwato bakaja kubapfunga bakaca bagaruka kuza guturira ubwato atana amatohoza araba ibi bintu ntibibaho. Ni kuvuga ko bononye ubutunzi bw'umunyagihugu kugwikeko bongera bonona ubutunzi bw'igihugu kuko basubiza inyuma imiryango, basubiza inyuma abantu, basubiza inyuma igihugu cyatorera amakori. Rero kubw'ivyo dusaba ko igisirikare cy'u Burundi gisigura ivyo bintu ivyo ari byo. Igisirikare n'igisigura ingene cyagezaho kijya gutora ubwato bw'umunyagihugu kikabuturira uwo munyagihugu atacyaha na kimwe aragira kandi atamuntu ari muri ubwo bwato ariko ararasana n'abasirikare.
Twagerageje guhamagara Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi kuri telefone ngendanwa yiwe kugira atange umuco kuri ibyo byarayo bibaye ariko ntiyatwitavye. Tubibetse ko igenekezo rya 23 ukwezi k'umunani komine Bugarama iyo ntara ya Rumonge yatewe n'abantu bitwaje ibigwanisho bivuga ko baje bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baciye mu kiyaga Tanganyika bica abantu batatu. Icyo gitero kikaba caremanzwe n'umugwire de Tabara. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Tukiri ku makuru avugwa ku Burundi, ico gihugu n'ibihugu bigize ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu kwezi kuza bizogirana ibiganiro vyingene ibihano uwo muryango wafatiye u Burundi kuva mu 2016 bivanwaho. Mu mubonano umushikiranganje wa mbere w'u Burundi yagiranye n'ubuserukira ubumwe bwa Buraya muri ico gihugu, uwo muryango wiyemeje kuba uranagura imigenderanire y'iterambere mu kurindira ko ivyo bihano bidadanuka. Inkuru tubaza mugenzi wacu Eloge Wirika neza.
Ahejeje kwakirwa n'umushikiranganje wa mbere yarenga iyome bunyoni, ubuserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu Burundi yatangaje imigambi uwo muryango ugiye guterera kugira ngo yangurwe niyo rimaze igihe rifasha.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement
ya vuba no gutanura ibarabara igendereranye hagati ya Burundi na Demokarasi ya Kongo. Uwo n'umugambi munini dukuri wa gutwara umwanya. Hari n'iyindi nkuru gomero rw'umuyaga rwa
Ambasaderi rero yaje ngaha yerekanye ko Union Européenne ifise ishaka ryo gutangura kuvugana na leta y'u Burundi kugira barabe ko ibyo bihano byova mu nzira mbere n'ayandi maproje amwamwe atangure ugukogwa mu bisanzwe rero nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yashimye cyane kuri iyo nyifato ya Union Européenne yo gushaka kuganira n'u Burundi kugira ibyo bihano bihave mugabo yashimitse cyane gose kubyerekeye imigenderanire mishasha ikwiye kuhaba hagati ya Union Européenne n'u Burundi iyo migenderanire ikaba ikwiye gufatira na cane cane ku ngendo yo kubaha no kubahiriza kwishira no kwizana ku Burundi imigenderanire ifatiye no kubahana
umwe bwa buraya bwahagaze imigenderanire na leta y'u Burundi mu ntango z'umwaka wa 2016 buyagiriza guhonyanga gateka kazina muntu no kwanka kuvugana n'abatavuga rumwe nayo amakuru ya Amerika ryaronse nuko kwa 19 ukwezi kw'icumi kuza hategekanijwe inama hagati ya leta y'u Burundi n'umwe bwa buraya kugira barabire hamwe uko ibihano byafatiwe ico gihugu cyo mu seruko bwa Afrika byobanwaho ibihano abategetsi b'u Burundi ntibahengejanije kuvyita iby'agahotoro basaba ko byokurwaho eroje urika neza ijuja Amerika
amakuru yacu tuyabandanirize mikambi y'agategekanyo ya Monge Monge iri muri territoire ya Fizi ntara ya Kivu y'Epfo muri Congo avugwa ubwo babwe munzi z'abarundi batinya kwandura virusi ya corona abavuganye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo bamusiguriye ko bigoye kwikingira kuko usanga mu ihangari imwe harara barenga 80
tuyo habaye muri iki kigo cha Monge Monge iki kiza no kurikira giteye ubwoba kandi ubwoba cyane ndetse suno mose gitamwe gudutera ubwoba nk'amategeko ya coronavirus baravuze yuko ngo abantu bategerezwa kubaho batandukanye bijya byo kwespasa ama metero hagati y'umuntu n'uwundi ariko tubwe ngaha muri transit turatari ko bimeze na mwarijya usanga mu isari imwe tujyamamwe ugasanga harimo nk'abantu barenga nk'amajana abiri ugasanga dufise akarago kamwe kajya akarago kamwe tukakajyama ko turi nk'abantu batandatu no kuvuga ugacu usanga rero ibintu nk'ibyo biduteye ubwoba hanyuma ikigeretse ko ugacu usanga kandi ntamazi turonka mu buryo bw'isuku dushobora kumara ukwezi cyanke nk'indwi zibiri zirenga atamazi turonka amazi turinda tugenda kuyarondera hanze ibintu nk'ivyo hanyuma rero tukabona yuko umengo turafise ubwoba cyane burenze
vrema uko tubayeho nk'uko umenga turafunzwe kuko turi abantu barenga hafi mu majana abiri ariko turagerageza kubabwira yuko bodukuraho kuko turi benshi ariko ntago bigeze badukuraho kandi kwebwe ko twicara duguma turundanye nta muntu ahereza umwanya uwundi kubera turi benshi cyane icyo dufitiye ubwoba ni uko icyo kiza coronavirus umwanya ari umwanya niyo camara gufata umuntu umwe twese twoca tuhahonera icyo dusaba HCR na CNR ni uko bogira ingufu bakaza bakadukura hano muri kino kigo cyo mu Kimonge Monge bakadutwara natwe imurongwe umwe wese akaba ahantu hiwiwe
bari batubwiye ikibazo cy'uko umwegeranye muri benshi mushobora guhura n'impanuka mukandukizanya icyo kiza mugabe imana yarafashije ntabwo cyadufashe none mu buryo kitadufashe twagomba yuko mudukura ngaha ni yindi ngwara nisubire kuzidusanga ngaha ngo twongere gutesekera ngaha
bo kibaso dufise cerekeye corona nukubera ko batubwira ko tugira isuku kandi twikingire twirinde kwegerana ariko nkaguma mbona ko tuguma twegerana abagenda bagaruka bakinjira muri swebwe iyo ngwara barashobora kuyizana mu buryo butandukanye turashobora kumenya hakarero yaho turi ntahantu turundanye ntahantu turi benshi cyane gose turashobora kuronka naho uca kinacho nokongera ko vrema mwo dufasha mu kwitukura ngaya kuko turaharambige kirekire uko ingwara nubwo tuyikingira niziguma zidufata nitumenya ingwara nyabashi
twebwe kuva corona itanguye turi ngaha tubona yuko menga tweho dusa nuko menga baraduhebye nta kintu na kimwe ariko baradufasha kubyo kudukingira iyi corona turamaze kubona kubandi ubusanga baba hari ubuntu bwo bufukamunwa ariko twebwe ngaha nta muntu numwe agafisi kandi tumaze kumva yuko corona yandukira bifatiye kuguhemeranira ko abantu hari ubwishi bw'abantu mugiye muri ko muravugana cyo twose abana twe nuko mbere na mbere mbona benshi cyo batangurira kawe two dufukamunwa aha mu rupangu natwe batuzana two dufukamunwa duheze tuze turikingira bukebuke hanyuma imbere yuko bazana ibyo bindi bikoresho byo babizimbye datawe ntabyo tuzi kugira badukingire kuko ngaha twe turiko turabona yuko turi hejuru y'urupfu kuko tuko tumva iyo corona yamaze abantu mu bihugu bindi bitandukanye none twebwe ngaha baraduheze kubera ko adashobora natwe kudukingira ngaha turi benshi cyane ariko tuguma twegeranye duhemeranira ko nuwo bayirwaye barabivuze yuko utashobora kumumenya ku maso none twe tuzogira gute twaho twikingire gute
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turakomeje n'ibiganiro tubafitiye igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi bahungiye mu Rwanda kirabandanye abarenga 500 baraye batahutse inyuma y'imyaka igera kuri 5 bari mu ikambi ya Mahama mu kiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije amaze kugirana na Mamese basubiye ko ajeje ibibazo vya politique n'imigenderanire mu runani Sendare de rutabwa rumwe na leta y'u Burundi yashimye ico gikogwa yongera garuka ku bitero bitandukanye bimaze imisi bigabwa n'abitwaje ibirwanisho muri ico gihugu
ndibaza yuko ko tubibona muri Sendare batobitanye nuko abandi barundi bose ariko barabikurikiranira hafi baba babibona ndibaza yuko iyo umuntu yahora aboheye yahora baye mu kambi y'impunzi abonye uburyo bwo kugira ati ubu rero reka nisubire iyo navuye reka subire mu gihugu cyanyibarutse reka subire mu byaranje mu bacu kiba ari ikintu gihambaye cyane rwose kandi cyo mbona jewe ku byo ngerageza gukurikira hasi nuko mbona abajejwe intwaro bariko baravyitaho imwe biboneka aba nize rero yuko ababishoboye bose ari abari hanze ari abari mu gihugu bogerageza gufasha kugira ngo abo banyagihugu abo barundi bene wacu bamaze imyaka itari mike mu nkambi z'impunzi boshobora gusubiraho bashobora ibibondo bigakura bifise umwizero muri kazoza ibibondo bigakura bifise umwitegemvyo bitaguma vyugaraniye mu kazi ngakintuze kigambi impunzi n'ibintu nibaza yuko umuntu yoshima cane gose twarabonye uko hariho abavuga ibintu biriya intango ya mikora igihambwe nuko ikivi gitangura aho hari utugorane naho tuzoza turatorigwa inyishu buhoro buhoro
abarundi bariko batahuka bavuga ko amahoro yabonetse mu Burundi izo bari bahunze vyaheze mu runani sirare de namwe niko mubibona
amahoro mu gihugu icyo cyo cyose si kintu kiza mu muntu umwe cyangwa mu ntuzi ibiri igihambaye nuko abajejwe umutekano abajejwe intwaro baguma bavyitaho bakabikurikiranira hafi na hafi abakozi zikibintu zizobura ntihagire uwibaza ngo hazogira igihe mu gihugu watangwa zikihari n'ibihugu ibyo byose hama hari ingorane none muri ibihugu vya rutura abona ko hama hariho ingorane zitoroshe igihambaye nuko gusa abajejwe intwaro baguma bikurikiranira hafi hanyuma bakagerageza ku buryo muri rusange ibintu bitera bica imbere ibyo mbona nuko muri rusange ibintu biko biratera bica imbere ingome araho bumva bapfuka ngaha ngo hari ingorane ivyo nuvuga ntibisanzwe mu buzima bw'igihugu
mu runani senare de abategetsi ubwo runani cyane cyane abari hanze y'igihugu muzotaha ukajyana
nukuraba muri senaret bakurikiye muri senaret mukwego ndibaza yuko atari ibintu byihutirwa cyane kose kuko sico kimwe n'aba bantu bari muri ayo makambi za mu Rwanda za Tanzania n'ahandi sico kimwe ko abana n'abantu usangwa bafise ibikaratasi bashobora kugira ubujanuruza barashobora kubandanya ubuzima bwabo mu bishobotse hariho n'abafise ibigondo biri mu mashuri ngaha mu bihugu bahungiyemo si kuvuga ngo ejo nahijya yejo n'ibintu bicayeba igihambaye gusa nuko byotera bije imbere hakaboneka umwuka mwiza ku buryo uwo ari we wese ashobora kugira uburenganzira bwo kugenda no kugaruka atakwirwara abantu bararabana ibitsure ngo mbega uwo n'ibiki uwo n'ibiki icyo nicyo gihambaye nayo kuvyerekeye kusongorane birakurikiranirwa hafi biriko birarabwa twebwe turavugana n'abantu bajejwe intwaro mu Burundi turazi yuko igihambaye nuko bumvise akamu katewe si twebwe gusa benshi baragateye bagira ati nyabona nyabona gaho ukuntu ugira igikorwa kugira ngo impunzi cyane cyane zo zishinge zikariye mu ntuzenya mu makambi y'impunzi zoronka ingene zifashwa zigasubira mu byabo no mu babo
muri ko muvuga ko mu Runani Senared ni ikibazo cyo gutahuka cyane cyane ku badafise imitahe bakurikirana cyo gutahuka kubaka igihugu muri iki gihe amahoro ari kuragaruka ari ikibazo kitihutirwa
ni ikibazo gikenewe kirakenewe cyane rwose mugabo je uko ndabyibaza ntitwibagire yuko hariho izi ngorane z'uruja n'uruza zatewe n'iki kiza cya covid mu bisanzwe ndibaza umuntu ariko ari kwikiranira hafi ngo abatejwe intwaro mu Burundi barateye akamo bose bagira ati abishoboye nimuze abantu bazoba bakeneye ngo ashere nibaronderere ntuzenya amabisi ngo nibarondere ikambi impunzi bazova ikambi provisoire bazobaza gushikiramo n'ubundi buryo bizogendamo kandi buzoba bworoshe cyane rwose ndibaza rero yuko umuntu atoguma yibaza ngo hano n'abanaka nuko batarahaza no indege zosubira kugururirwa zikagira uruja n'uruza usanzwe benshi uzabona bitahiye si ibintu bikeneye yuko umuntu arinda kuvugira hejuru kuko uji wabo si ngombwa ngo arinde gufata amaradiyo asemerera avuge ngo mwambonye ndatashe umwe wese kubimwega azotaha azogaruka aho rero attention kuraba neza kuko abajejwe intwaro ngira ngo nabo nyine barabibona nabo nyine barabyumva ndibaza ndizeye yuko hazogera igihe nabo nyine bakagira ati mbega mwebwe mwakurikiranye ibibazo bya politiki hafi nta kuntu twokwicarana tukayaga tukaraba ingene twofashanya kuri amaboko tuzobeza twicare turaba ingene twoshobora gufasha muri ibyo bikorwa twe nta ntamba nyina no yari
muri iki gihe mu Burundi havugwa amahoro eka mwavuze ko amahoro ari yose muri iki gihe mwavuze ko eka n'impunzi zitahuka zivuga ko zitahutse kubera amahoro yabonetse mu Burundi hari amakuru agizimisa tangazwa y'ibitero vyo mu rugwi ushaka ko ari Red Tabara uyu munsi arari havuze ibitero zabaye mu Kayanza ivyo bitero bikaba kenshi na kenshi bihitana ubuzima bw'abanyagihugu barimo n'abana ibitero bikorwa muri iki gihe n'umuhari wari wose mu bivuga kwiki
ndize yuko bene ku abajejwe iyo mihari nabo nyene babona yuko mwene izo ngiro zarateye agaciro kandi zirateshe ubwa igihugu cy'u Burundi iyo mikwi rero si mu Burundi gusa urazi yuko n'ibihugu bibanye bifitanye bifise ingorane zisa n'izo ntawo kwibaza ngo ibintu bigiye gutore kuzoca birangira mu ndwi imwe mu ndwi zibiri ibyo ibibazo abajejwe intwaro bazogenda barakurikirana bazoza bariga buhoro buhoro cyane cyane bababuze ntibabandanye baza barasesa ubuzima bw'ibigondo bataco baraba ko kandi nabo nyene ndizeye yuko koko abo bantu bitwa ngo nibo batwara iyo mihari dize neza yuko nabo nyene bazoya akikubita gashi akajya ati tekatureke kubana yasuza turasesa marase abene burundi
kamumotera abari inyuma y'uwo mugambi wose ni nkaka
nuko mukwikebuka kuko birateye isoni ngoze kibi ngoze kibi sinumva agaciro gushika sinumva agaciro byesha umuntu ashobora kwicara agapanga umupango ugayitse wo kuja gusesa amaraso ibibondo n'abantu atacha bahora gushika twese ahanini twese abantu benshi cyane muri Senegalete ibyo n'ibintu twiyamirije kuva kera kandi tubandanya dutera ivyatsi
mwavuze ko murunani Senegalede mushaka gutahuka igihe cyose umuntu wese yari muri uyu runani yo vyiyumvamwo kandi mu gihe ni bihe byo koroshwa aho twovuga imbibe zisanitse zituguruye kubera cakiza mwavuga ca corona virus mwavuze kandi ko abategetsi babegereye mu kaganira vyoba byiza kurusha amurika muvuga ko imbere gutahuka mushobora gusaba ko mu ngiriganiro n'abategetsi
ndibaza yuko iyo ntabwo iyo ishobora kuganira ari byo ntambamye kuvuga ngo ni maka tubanze dukora ibi n'ibi n'ibi kuko ubutegetsi buhari ubu ntaco umuntu ashobora kubanegura ko amatora yarabaye amatora yaragenze uko yagenze kandi intahe yarashize abona uko ibibona natwe niko twavyakiriye ubu igihambaye gusa nukuraba hariho intambamye zito za politike dufate nk'aba bantu baje gukora imitahe abo ndibaza ko leta nayo nyene izohava ikaraba ati reka turabe nyene twuzuriza Burundi n'Abarundi turabe iyo tuja tugana twese ata warya wangura ariko abandi nabo ndibaza yuko na leta ibona ati ndakeneye kubona abana b'u Burundi bose bashobora kugenda bakagaruka birafasha kugira ngo igihugu kironge izina mu makungu birafasha kugira ngo abarundi bumve imitima yasubiye hamwe nabo bose biruko barikinga inyuma y'ibintu bitagiraho bihagaze bakabura ibyo baza barifatiriza kugira ngo bareke kubandanya bakirira ntabwo Burundi
ubu naho akaba ari wa mwanya wahariwe ivyaranze itariki ya 11 y'ukwezi kw'icenda tugeze uno munsi muri kahise na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
ku itariki ya 11 nzeri umwaka wa 2011 abantu 1000 barapfuye igihe bimaze gukoresha indege byari byayobeje bikazitura ku nzu y'umunara ya World Trade Center mu mujyi wa New York no kuri Minisiteri y'Ingabo z'Igihugu Pentagon i Washington ibyihebe byayobeje indege enye ebyiri zikoreshwa mu gusenya World Trade Center imwe igushwa kuri Pentagon ya kane igwa mu murima muri leta ya Pennsylvania ubucuruzi muri Wall Street agace gafatwa nk'akaza kwisonga mu bucuruzi kwisi bwahise buhagarara n'indege zose mu gihugu zibuzwa kongera guhaguruka nibwo bwa mbere byari bikozwe mu mateka ya leta zunze ubumwe za Amerika nyuma y'ibyo bitero Perezida George W. Bush yavuze ko leta ye igiye gutangiza intambara yo kurwanya iterabwoba avuga ataziguye ko ikigamijwe ari ukugeza imbere y'ubucamanza Osama bin Laden n'umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda no guca intege iyindi mitwe y'iterabwoba ibihugu byinshi ku isi byahise bishyiraho amategeko yo kurwanya iterabwoba kandi bifatira umutungo w'abantu n'ibigo bifitanye ubufatanye na Al-Qaeda bimwe muri ibyo bihugu ni Ubwongereza Ubuhinde Australia Ubufaransa Ubudage Indonesia Ubushinwa Yordania ikirwa cya Maurice Ubugande na Zimbabwe muri Afrika y'Epfo indege zijya muri Amerika zahagaritswe bya gateganyo gucunga umutekano biriyongera ku bibuga by'indege ariko n'ubukungu burahazaharira intambara yo kurwanya iterabwoba ntirarangira yibasiye bimwe mu bihugu bya Afrika nka Somalia Libya Misiri Tunisia Nigeria Mali Niger na Burkina Faso havutse indi mitwe y'iterabwoba inyuranye na Al-Qaeda Osama Bin Laden washinze Al-Qaeda yiciwe muri Pakistan mu nkengero z'umujyi wa Abbottabad ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2011 nyuma y'imyaka hafi 10 agabye ibitero kuri Amerika yari afite imyaka 54
Nino nga dusozere ya makuru tukwa tuwa fitie mlika no kanya, dushimire abagi zuruhara vose ngwa tegurwe yongera bashikiri. Kuri mikro, mwarikumana Diane ni nahazu. Ibigani ona makuru vya shizwe hamwe na Fasil Gebehu, vya bihagarikiwe na Edil Gwema. Kwizina ya bagenzi bacu bose, tubike banuye tuifuriza kuranigwa mu byo mlimo vyose na hubutaha.